urubanza ruhejeje kuba mu Burundi rwabereye igitega rwerekeye uwahora ari umushikiranganji wa mbere General Guillaume Bunyoni ni urubanza rwari ruhambaye ni urubanza ruri mu manza nkeyi zimaze kuba mu Burundi zizoguma zizwi nk'imanza kahise ku Burundi kazogumana cyadutangaje rero muri uru rubanza mugabo naho ruheze nuko rwaburanywe mu minsi mikeyi cyane mu minsi mikeyi kandi rwari rwerekeye amakosa bamwagiriza ahambaye gose mbere y'agacamutwe umuntu yanabivuga afatiye no kugihano bamusabiye ko gufungwa wa zero nkuko babivuga tukabona rero yuko iminsi ine ari mike yategerezwa kuba ari mike kugira ngo sentare ije mu mizi y'ibibazo itohoze neza kugira ngo ibone ikosa ko ryabaye n'uko ritabaye ariko rero ntaco ku rubanza barufashe mu mwiherero dufate yuko sentare yarimaze kunyugwa izoheza igafata umwanzuro kugira ngo ishikirize igihano canke iheze yeze Alain Guillaume Bunyoni
uregwa Alain Guillaume Bunyoni yahisemo kwiburanira nubwo bwose yari afite umwunganira mu mategeko ariko imbere y'urukiko niwe wiburaniye kuba yariburaniye we ubwe hari icyo byaba byarongereye cyangwa se byarakuye kuri iyo miburanire no kumyiregurire ye
mu bisanzwe mu mategeko urubanza nugwanyene kwitwarigwa na procureur nugwanyene gukurikiranwa aho icaha umwavoka nuwuza yunganira nyene gukurikiranwa agafata ijambo iyabona nyene kuburanirwa hari icyo atashoboye gutomora neza cyangwa hari icyo atavuze mu gihe rero Bunyoni yiburaniye n'uburenganzira bwiwe umwavoka ataco yongeye ko nuko yabona bitari bikenewe nuko yabona Bunyoni yasiguye byose neza ibyo rero akaba atamategeko yahonyanzwe kugira ngo ashobore kwiburanira
kuba umugenzacyaha yamusabye yuko yafungwa burundu ugereranije n'ibyaha aregwa ubishyize ku munzani wowe nk'impuguke mu by'amategeko ubona bihwanye
kubona umushikiriza manza yamusabiye igihano cyo gufungwa zero nibisanzwe umushikiriza manza niwe aba yakurikiranye abo bantu bariko bakurikiranwa muri sentare niwe ababona uburemere bw'ikosa ariko arabagiriza icyo kumenya gusa nuko nibyo yasabye sentare ntiti bifata nka nkama ibyo nibyo yasabye ababuranywa nabo ariwe Bunyoni n'umushikiriza manza mushigikiye basavye yuko bambikwa izera sentare rero izoheza ifatiye kubyo umwe n'uwundi yavuze n'ubuhamya bagiye baratanga ushigikira ibyo bariko baravuga izoheza ishe ku munzane ibyo umwe wavuze n'ibyo uwundi hanyuma iheze ifata umwanzuro w'uguha igihano Bunyoni ntigitegerezwa kuba iyo myaka 30 cyangwa kumweza niyabona yuko ibyo procureur cyangwa mu subirira yavuze bidafiste ifatiro icyo kumenya nuko Bunyoni aracafise uburenganzira bwo kujurira ntabwo urubanza ruzoca ruherera ngaho azoshobora kunguruza kuburyo rero ibyo procureur yasavye atatwoca bifata yuko ari ingingo ntabanduka yafashwe na sentare
Didas Kiganahe impuguke mu by'amategeko akaba yaranabaye ministre w'ubutabera mu Burundi ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika
ndabashimiye nanje nongera ndabakeza kubera ubwitonzi n'ubwenge bwinshi mushira mu kumenyesha amakuru akarere tuvukamwo mu Burundi mu Rwanda no mu bihugu by'ibiyaga binini